igituma ishyirahamwe Sakode yaratanguje uwo mugambi wo gutanga utwo dutambara dukoreshwa mu gihe cy'ubutinyanka nuko abigeme bo mu mashuri yisumbuye na cyane cyane bo mu gihugu hagati babayeho mu bukene abo nabo ntibashobora kuronka uburyo bwo kugura ibyo bita cotex bikoreshwa muri icyo gihe. Ibyo bivugwa na Grace Françoise Nibizi arongoye ishyirahamwe Sakode, anasigura igituma yariyumviriye gutanguza uwo mugambi.
Nkubwira inkuru y'umukobwa umwe yantumye koko niyumvira no gukora akajya gatambara gafite utugozi. Uwo mwana w'umwigeme twariko turabigisha nyene muri sale nka kujya twaba twabakoranije, camo narasohotse yiruka. Yirutse bagenzi we bamukurikira inyuma, ncanabona ko hari ikintu kibaye ntatahura, ncandabakurikira. Ndabakurikiye rero ndababaza habaye iki. Umwe rero niho yacambwira ati nagiye mu butinyanka mugabihurira nayo ukurabona ko nanje n'umukenyezi nari mfise cotex cyo bita cotex nari ndazifise mu sakoshi yanje. Ncanamubwira nti rero nta kibazo ntangorane, jewe ndafise cotex ndaguha ngo tugende hari inyuma wiherere wambare. Nkibimubwira acambwira atariga nawe yimpasi ifise ikariso. Numva nyine ndatangaye ndamubaza none we ni kwiki waje kwishura utagira ikariso? Acambwira ngo nayo mfise. Muganje none aba bakobwa bose rero muri kumwe burya ntimugira ikariso? Ambwira ati bamwe barazifise abandi ntibazifise. Muga rero numva ni ibintu biteye isoni, ndabura numva nyine kandi bibabaje cyane biteye ikigongo.
Anita Nayishakiye yiga mu mwaka w'12 w'amashuri yisumbuye muri zone Gatumba, ari mu bamaze kuronswa ku gatambara gakoreshwa kenshi kuko kamesurwa iyo gahejeje gukoreshwa. Yiganijwe ijya Amerika ingena torohewe igihe haje ubwa mbere mu butinyanka kuko atavyo yarazi.
Shamu ntivyanyorohe mu ntango kuko nakuze ntazi ivyo bakoresha. Ndumva imaze kubibona narabona abandi babijamo mesi namenya ivyo bakoresha, gusa narabona ko ayo maraso ariko sinamenya ivyo bakoresha. Hama ndabaza mukuru waje maze kubijamo ariko kubera nyine nari nkiri numva isoni ndafata agapapuro ndamwandikira ndamaze ati none yubonye amaraso bigenda gute? Sharambwiye ati ukoresha agatambara. Nanje ndatora agatambara kariko kose sinigeze vyisuku sinabiraba ko atavyo narinze.
Kwizera Aziza nawe nyene yiga mu ishuri ryisumbuye ngaho mu Gatumba, ari mu bigeme bakoresha udutambara dusanzwe imbere y'uko amenya ishyirahamwe Sakode. Yigana nawe nyene ingorane yari afise.
Twegiye mu gihe iyo Sakode tutarayimenya, tutaramenya ibyo itanga. Je nari muhira narakoresha udutambara mu gihe atamahera yo kugura cotex z'ikizungu zarashika, ugasanga ngiye kwishure ndabwambaye ariko ugasanga bwamyoyo kandi ugasanga bwaserutse n'amaraso yafashe ku jipe, bikaca bingora yuko notaha mu gihe turi kumwe n'abanyeshuri bose. Muri uwo mwanya byarashika ugasanga ndindiriye gushika abanyeshuri bose batashe, bikaca bimana jewe intege yo gufata akayira nkagenda. Ariko nagenda mu barabara nyine maramara.
Abo bigeme b'abanyeshure bo mu mihingo yo mu gihugu hagati bashimira ishyirahamwe Sakode ririkorera bafasha. Anita Nayishakiye asaba ko iryo shyirahamwe ryobaguma hafi.
Nukuri ndaryohewe cyane, saba kugira ngo iri shyirahamwe ritere imbere rize ryame ritugume inyuma twebwe abakobwa. Cyane cyane nivugiye ko jewe nukuri ndarishimye cyane, ryankuye kure kuko nta mahera naronka sikirenga kuko ndanakarenda umunyeshuri sinoguma ndonka mahera, ariko kubera abaduhaye ubu sinzoza ndagira ubwoba ngira ubwoba siba ku ishuri. Nukuri ndarishimye cyane avuka amarihetsa gihe.
Ako kamo gategwa Sakode karakirwa n'umufasoni arongoye iryo shyirahamwe Grace Françoise Nibizi, uwo nawe atera kamo abamaze kuronswa utwo dutambara kutugirira isuku kugira birinde indwara ziterwa n'isuku rike.
N'imiburiburi basi bige kutumesa kuko buri gihimba cirondoka cy'umukenyezi umukobwa n'ahantu akarigwa cyane atahagira isuku cyatangura kuba ama infection harabagira amahere akabora bikagorana nuko atambuka.
Utwo dutambara tumaze gutangwa kubigema 500 muri buri ntara mu ntara 10 ku 17 zigize igihugu cy'u Burundi. Umufasoni Grace Françoise Nibizi amenyesha ko uwo mugambi bazowushikana mu ntara zose z'igihugu muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi y'intara Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.